Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti namwe bagenzi turi kumwe. Kuri uno munsi wa kane itariki 14 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2016 muri kumwe na Oriane Tangishaka hano muri studio 5 ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri ino saha.
Nabonye yuko umuhuza yakoze igikorwa gihambaye cyane kuko yarongeye kandi arumviriza impande zose.
Uwo ni President Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara igihugu cy'u Burundi. Avuga ko mibonano igamije guhuza Abarundi yari imaze iminsi ibiri ibera iyarusha muri Tanzania yarangiye kuri uno munsi wa kane. Ni mu kanya gato. Imibonano Abarundi bari bamaze mu iminsi ibiri yarusha muri Tanzania yarangiye kuri uno munsi wa kane. President Ntibantunganya yahoze arongoye u Burundi avuga ko yabaye ingirakamaro naho hari abavuga ko atakintu kiboneka cyapfunditswe. Dutega amatwi ikiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Uri umuntu utamenyereye ibiganiro washobora kwiyumvira uti nta byabaye, nta kintu na kimwe kibonekeje. Ngiye kurangira kera abantu barabibona ku inama yatanguye, hari amajambo avugwa, iminama igahera, hari amajambo avugwa. Ariko je ko nayibonye suko, nabonye yuko umuhuza yakoze igikorwa gihambaye cyane kuko yarongeye kandi arumviriza impande zose, arumviriza uruhande rw'abo nuvuga yuko bari ku mugwi w'abaserukira ubutegetsi, arumviriza uruhande rw'abari batavuga ubutegetsi. Harimo mbere n'ababo muri haribo cyane cyane ababo muri Senarede. Ibyo ariko byatumye umuhuza abona neza kandi ibibazo ariza kurongera inyishu kugira ngo mu minsi iri imbere ibiganiro bizoje gutunganywa neza.
Ikintu mubona bashitse ko nikihe, ikintu umuhuza Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania agiye gushikiriza abandi bategetsi mu nama ikubere Kigali n'ibihe ku bwanyu?
Ico je novuga yuko yashitse ko nuko bwa mbere hoho abantu baje naho bari bamwe bipfuza bati abandi baje. Nagira mbere ndaguhe agakuru gatoyi kumbe wewe kashobora gushimisha kandi akagashimisha n'abandi bashobora kuba ariko barumvira ikiganiro cyawe. Hari igihe nabona Dr. Jaminani bose bazi ko ariwe mukuru wa Senared ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Ariko kandi na Nyamitwe Wiri tuzi yuko ari mu biro by'umukuru w'igihugu bari kuravugana imbere y'ihoteli yitwa Riturini. Je nkacha ndagira nti naho base kuvugana imbere y'umuhuza bari kuravugana naho botera n'amajambo ntacu kuganira gutangurira ngaho mu ntambi zo kurikira ntizontangaza. Hashitse aho bose bemera bati reka rero twicarane koko tuyage.
Ntibantunganya, ikiyago hagati y'abategetsi kirahambaye kurusha amahoro abategetsi bo Abarundi muri iki gihe. Igihe bari korayaga hariho ubwicanyi bwabaye mu Burundi hafi munsi yahora ari umushingamateka aserukira Burundi mu nama nshingamateka y'ihugu byo muri Afurika y'umuseruko iragandaguwe. Ibiganiro bihambaye si ibiganiro byotuma amahoro aboneka mu Burundi buno nyine?
Nukuri kubona hari Abarundi barandanya bapfa uri umurundi akurya igihugu cyawe cy'u Burundi na cyane cyane uri indongozi ntari ijambo wovuga, ntari ijambo wovuga atari gezaho tugezaho kuko kwica abantu na cyane cyane kubona umupfasoni hasoni afsa munsi jewe nzi neza twarakoranye ku radio ndaramukurikiranye muri byinshi ukabona yuko koko hari umupfasoni yitonda nta wowe ndakimwe tutagisigura ko bashobora kubwakuza bwiwe. Noneho kira noneho kirazira kwaka ubuzima bw'umuntu kumvo iyo yova hose kirazira. Aha rero ni koko kuzivuze nibyo abategetsi abarongozi babandi ubico twokora nuko koko twogira ingufu zose zikenewe tukazishyira hamwe kugirwa bwicanye imvu zosubire mu gihugu.
President Ntibantunganya hariho umushyanahe Paul Nkunzimana, Professor Paul Nkunzimana, yavuze ko mu gihe cyose aramahanga abaha atanga amatike yo kuja muri ivyo biganiro, aramahanga atanga amafaranga yo kubaho abo bategetsi bose baje hariya, ijambo ry'abarundi hagati yabo ridashobora kugira icyo rishitse ko ahubwo abarundi bashobora kuhabwa nk'amabwirizwa y'ukuntu tunganya ivyabo aho kuvyitunganiriza bonyene aho muhavuga ko ivyashikijwe no mushyana.
Ndasomera ivyumviro bishikirizwa n'umuntu wese kuko burya mu kirundi koko nama ndabivuga kandi naho ndabisubire, ukwatsa ijambo abakwishe, ukubuje kuvuga abakwishe. Burya kandi iyo uvuze icyumviro ubuterereye wemeye kandi ko n'icyumviro ushikirije abandi bashobora kugira icyo wakivuze ko mugabo je ndibaza yuko guhura gaha harabadufasha kugira abantu bashobore kuhashika cyangwa kugira ngo bashobore no gutunganya ibyo biganiro atari cyo kiri kibi. Ikibi n'umutima wacu turwe barundi utugurutse.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya ehoze arongoye Burundi, murakoze cyane gose ku kanyama duhaye.
Namwe murakoze cyane.
Umuhuza mu biganiro by'abarundi bigamije guhuza abarundi, Benjamin Mukapa yarashikirije ibikwiye kugirwa mu mibonano izogirwa n'abarundi mu misiri imbere. Umwe mu barundi babikurikiranye ni Ancher Nikonagize Murantunga. Ancher Nikonagize umuyobozi w'ishyirahamwe Ligue Iteka yaganiriye na mugenzi wacu Eddy Rwema, amubwira bimwe mu ngingo bategekanya kuganira ko.
Iki novuga ikingo cha kabiri kinakwiye ko nuko nabonye ko leta igumana ivuga ihagazo hari yerekanye ko hariho abantu ndashobora kuganira kubona mu biganiro. Icyo nacyo turi ko turabaje n'imishamo ya gato y'akazi na muntu yari ikwiye kumenya yuko leta itabwiza kuganira n'abo yiyumvamwo uko abantu muhuza ntacyo tuma muganira. Muba icyatini rero bazino baza kuganira nuko hari ibintu tagenda neza badahuriza ko uno munsi ibiganiro byatanguye babonye Pacifique na Armel muri inama novuga mu sare y'inama banka kwinjira mu nyuma barabasohora aho bari babonyeho mugabo barumva ko no hirya n'impande abari muri Senarede baje ba minani bari ngaho. Novuga rero mugabo ndabyo ko muhuza byifashemwo ntiyuguriye ibikorwa uko byari kugenda, mugabo yaratanze ibikorwa byari kuri novuga kuri agenda kugira ngo kuko yategura yuko twumvikana ku bikorwa bizokwigwa novuga mu biganiro nyezina nicyo twoterera ku byo bari barateguye icyo twokuramo n'icyo twokongeramo. Ubu rero icyo gikorwa cyarakozwe barabahaye umuguru wose uragenda ukwawo. Ikinabonye nacyo nuko imigambwe yagiye mu matora ukwayo, imigambwe itagiye mu matora yaje ukwayo, n'imigambwe itemewe n'amategeko. Icyo kintu novuga ni cyiza nacyo, imigambwe itemewe n'amategeko barayihaye novuga kanya kayo hano vuga umugambwe iprona twagwa na nitije n'umugambwe utwagwa na gatoga ugwasa abo bagiye hamwe baratanga ivyimviro vyabo.
Andi makuru atugeraho nuko nkuko byagenze ku munsi wa mbere ko hatabayeho gutangiza ibyo biganiro ku mugaragaro, ngo n'uyu munsi umuhuza ntiyagaragaye asoza ibyo biganiro bya kino cyiciro cya kabiri ku mugaragaro.
Uko byabaye mugaso numva ko byabaye nkuko no byatanguye guko umuhuza yatumye aho bakorana nabwira yuko ko atamwanya fise ukuza kugira ngo akorotere ibiganiro uko byari byateguwe kuri programme. Yavuze ingorane zaba naho nyene muri uwo mugwi twari tumurindiriye nta bantu ho muri leta nabonye, nta wuzi gituma batari bahari. Mugabo muhuza icyo yatubwiye, icyo mvuga yatubwiye, yatumye ko abo yatumye yavuze ati ndiko nihutira kuja mu Rwanda kugira ashikirize ikicegeranyo abakuru b'ibihugu. Niyegeza vuga iyi ngorane ihari.
Iyi ngingo ya nyuma nifuza ko wagira icyo utubwiraho nuko umuhuza yabagaragarije gahunda y'ibyo yifuza ko bizaganirwaho mu gihe ibiganiro nyirizina bizaba bitangiye. Mwatunyuriramo muri make nka zimwe mu ngingo z'ingenzi umuhuza yabagejejeho.
Hari ibyo umuhuza yadushikirije numvise nka bose bahuriye novuga ikijyanye n'umutekano, uvuga ibyo guhagarika ubwicanyi mu gihugu, icyo cyari cya mbere. Nikavuga n'ikintu kijyanye n'ubutungane cyo kigira kabiri, hanyuma n'ugukurikiza koro yarusha icyo cyagira gatatu bose baragihuriye ko agataza. Rero n'ikijyanye na demokarasi na novuga n'urubuga wo kuvugira ko gushikiriza ibyiyumviro icyo cya nka bose basana kuri ikintu rero cyarimo cyateye amadidane mugabo tukagira ati none ku ujeje ibiganiro yabagishizemo bakabisha ku tonde rwabo icyo kuvuga gushiraho no vuga guverinoma dinio twese nduza ko twakibona ubwo twagira tuti icyo nicyari kuza mu bitangwa n'umuhuza coje mu bizo no vuga mu nyishu zizotangwa mu gihe bazoba bamaze kuganira akavuga ati none twobisohokamo gute twebwe umugwi washi twarongeye ko uko twabonye yuko mu kintu cabuze chatumye yuko tuba turimo nibi akoro darusha yaragiyeho mugabo nta mekanizme dosubi nta bimwavuga ati tuzokurikirana gute tuzoza turaraba ko habaye intambwe hagize icyo nonekara cyangwa bariko baratera imbere mu baraze ibyanye na darusha umugwi wacu twakiye twongeramo yuko bozo tugaranze bo tubwira ati turabemeje yuko ibivugiwe bisohotse ibyo abariko baraganira bumvikanye bizokurikizwa nuvuga tuti ko bazoja mekanizme dosubivugira bavuga bati ibi twumvikanye bizojaho gucya bihaye kalendari nini iki kizwa cyakozwe nicyo rero twere mu mugwi wacu no vuga mu mugwi niko navuga mu mugwi ishyamwe rigiteka iri mu mugwi wa societe civile.
Anshel niko yagize umuyobozi wa rigiteka, turagushimiye cyane kano kanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.
Urakoze nawe Digwema. Handi naho abanyeshuri barenga igihumbi bo muri kaminuza y'u Burundi birukanywe mu bigo by'iyo kaminuza kuva kuri uyu wa kane. Iyo ngingo yafashwe kubera amashure 11 yo mu gisata c'indome bahagaritse ivyigwa. Iyo yegeregere bayikoze basaba ihagarikwa gihindugwa givyigwa. Ubuyobozi bwa kaminuza bumenyesha ko ivyo abo banyeshure basaba bitagira ishingiro. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Ndiko ndasohoka banyirukanye muri kaminuza ya Burundi mu mashambre yabo simbona ahantu umuntu ashobora kuhimukira simbona oya cyanciye umutima.
Uwo munyeshure ni umwe mu baba bigihumbi basohoye ibigo vya kaminuza y'u Burundi. Twamusanze mu kumba kiwe ariko aratekera impuzu hamwe n'ibindi bikoresho yarafise. Intandaro yirukanwa ryiwe hamwe n'abagenzi be ni ihagarikwa ry'ivyigwa bari bamazemo bamwe ukwezi kurenga abandi indwi irenga gato. Abo banyeshure bavuga ko biyamiriza isubirwamo ry'ivyirwa ryagizwe batagishijwe inama. Uwo ni umwe mu babaserukira.
Twaje kwiga mu gisata c'indimi tugihisemo. Twaje tuzi rero indinganizo y'ico gisata. Kuko hari butabo baduha bwo kutwakira. Burimo ibisata byose byo muri kaminuza y'u Burundi n'ivyo usohotse muri ivyo bisata ajamwe muri leta. Rero igisata c'indimi twajemo gifise iyo umuntu asohoka hejeje muri ansenyama secondaire kwigisha mu mashuri yisumbuye no kuja mu vyintwara. Hama rero turiga mu wa mbere mu wa kabiri ari ivyo kandi n'abarimo batwigisha bafise babona batubwira yuko tutera tuja aho nyine bariko baradutegurira. Dushitse rero mu wa gatatu ntitwari bwatangure twagiye tubona ivyo twari ko turakurikirana babihinduye byose. Barabihindura ku buryo nk'imu mashuri amwamwe turi kumwe nabona neza yuko bitanasa n'ibyo twize mu wa mbere ni mu wa kabiri.
Ibisigurwa n'abanyeshure ntibitahurwa n'abarongozi ba kaminuza y'u Burundi. Dr Valos Runyagu, umuyobozi wa kanovera k'inyigisho muri iyo kaminuza.
Ivyo vyigwa bishasha bashizemwo si bije kubajuragiriza ihibambewe, ahubwo bije kugira ngo bibahe uburenganzira, bibahe ubushobozi bwo kuzurangura neza uwo mwuga bariko bariga muri ivyo bisata barimo. Ikibazo nyamukuru naho batavugira hejuru nuko bakeneye kuja kwigisha atakindi. Naye kuvanga urutonde ngo bahendutse bari mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri, ivyo byose ni kinyuma cambaye ubusa. Urwo rutonde baragumva bararutahura iyo muri kumuraga na bamwe bamwe mugaba bakavuga bati twebwe ivyo bintu ubwo buzimu mudutegurira nta buriho mu Burundi.
Abanyeshure bamirira kuri bivugwa n'abarongozi babo basaba kumvirizwa kuko ku bwabo batigeze babikorerwa bihagije.
Oya nuko ryo ratubeshera sico gisata cinyigisho turondera kujamwo, ahubwo nuko izo nyigisho bazanye bataduteguye. Ubundi hose ibi bintu kuri kuri izo nyigisho bagize simbi, ariko ikibi nuko naho twoziga tutosohoka tubifisimwe ubumenyi bukwiye kugira ngo dushobore kuja kurondera akazi. Ubundi badusiguriye batubwira yuko izo nyigisho muri leta naho tuzoronka akazi tuzokironderera. Kugira ngo wironderera akazi muri kintu cy'u Burundi ufise ubwenge bukwiye gose bumenye bukwiye kugira ngo bugufashe ushobora kwironderera akazi ushobora kwibesha abana mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Icyo dusaba twebwe ubuyobozi bwa kaminuza nuko bwo tureka tukabandanya inyigisho nkuko zari zisanzwe ziteguye, hama uwo mugambi mushasha wo kushiraho ibisata bishasha bakawutanguza mu mwaka wa mbere, hama abanyeshuri bakiri muri secondaire kumbure bakaza kubikurikirana ivyo vyigwa babihisemo kandi babikunze. Kuko twebwe icyo twari twakora dutunze sico bariko baraduha bashaka kuduhindurira intumbero y'ubuzima
uko biri kose kaminuza y'u Burundi yemeza kwitaro tisubira ku ngingo yo guhindura inyigisho zitangwa isigura ku rutonde rw'ivyigwa rukorwa hisunzwe uko bikorwa mu yandi makaminuza yo kuyisi inakurikije igihe cya none
abanyeshuri ni bavuga yuko inyishu y'ikibazo cabo iri mu bintwe yabo umunsi bashatse kuza kwiga bazohoze babisabe turabavyeyi nitwabona koko babikeneye badusira bandikwe basubire ko abanyeshuri kuko baratayakaranga ku banyeshuri hanyuma bige amwe batugaruka bazaba bahisemmo twebwe tso kwigisha abari ko bariga ku bisata 11 hariho mafakulte 10 ariko ariga kuri kwamye rero nakabigatoyi k'abanyeshuri kari muri regeregere nituvuze ngo natongo twogo nako twogaheba ihibambewe ariko ejo ndiye kubitagashi ntanke kayuko twobakira
naho bemerewe kwakirwa abanyeshure birukanywe baramaze gufata intumbero nabo nyene badashaka kuvako
bikimeze uko babivuga ntidushobora kwemera kugaruka dusaba yuko hoba ibiganiro kumbure bafashe ingingo gihuti huti batabanje kutwumviriza kuko turafise impamvu harya umwana yari kararira abafise ikibazo iyo kumbure umuyobozi wa kaminuza areka tukavugana twe dusaba ibiganiro yari kudutegera akumva yuko dufise ishingiro nahandi hoho yaciye ashoka afata ingingo yo kutwirukana bakatwima ivyo twari kurigwa n'amategeko atabanje kuza ngo tuvugane amaso ku maso kandi ikiganiro arico gitanga inyishu ku bibazo
ku itariki ya 28 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka abandi banyeshure 418 bo mu gisata c'ubuhinga muri kaminuza y'u Burundi nyene bari bafata iwe nabone ingingo yo kwirukanwa abo bari bamazindwi bahagaritse ivyigwa nabo nyene biyamiza urutonde rushasha rw'ivyigwa eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze cyane eroje uri kaneza igice cha kabiri cy'ibiganiro bihuza abarundi nkuko twabivuze yarusha muri Tanzania carangiye kuri no munsi ariko kugeza ubu impande zose zikaba zitarashobora kwicarana mu kibanza kimwe Dr. Athanase Gasana yahoze ari ministre w'u Rwanda ashinzwe ububanyi n'amahanga mu Rwanda nyuma agaserukira u Rwanda nka ambassadeur mu muryango w'abibumbye yabwiye mugenzi wacu Edigwema ko yizeye ko umuhuza Benjamin Mkapa azogeraho agahuza izo mpande zose zitavuga rumwe muri ibi biganiro tubatega amatwe
umuhuza afite byinshi yakora kandi ndabona azabikora kuko buriya numuhuza ubishoboye abatanzania n'abantu bafite ubushobozi mu byerekeranye no guhuza abantu no mu byerekeranye imiyoborere myiza n'ibintu bamenyereye cyane kurusha abandi twese muri kariya karere kubera ko ari igihugu cyamye kiganze mu mutekano buri gihe w'abaturage bacyo nkabona rero azabishobora kubasha guhuza bariya barundi ni nabyo twaganiriye ubushize mbabwira yuko umuhuza wari washyizweho mbere nabonaga ntacyo azabagezaho ariko ngiyeka ko uyu nguyu Perezida Mkapa azabageza azashobora kubahuza bose kubera ubushobozi bwe afite no kubera ubushobozi bw'igihugu cye akomokamo
ariko nanone ambasaderi Gasana uribuka kunsho ya mbere ubwo yahamagazaga ibi biganiro abantu benshi bamunenze ko hari bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe na leta atatumiye muri iki kiciro cya kabiri yagerageje gutumira abo banyapolitike ariko noneho leta ivuga ko idashobora kwicarana nabo iryo ni ihurizo rikomeye cyane
ni ihurizo rikomeye cyane ndabyumva ariko mbona ngewe rizakemuka kuko icyangombwa burya ku bantu baganira icyangombwa ntabwo cyane cyane ari abari mu biganiro nyirizina icyangombwa ni ibivugwa muri ibyo biganiro nicyo cyangombwa mbonero kizagerwaho kuko ngiyeka ko leta y'u Burundi impamvu yanga kwicarana nabo ngabo bavuzwe mu kanya ni kubera yuko izi yuko abo bantu badahagarariye inyungu z'u Burundi ahubwo hari ibihugu by'amahanga bahagarariye bibakoreramo niyo mpamvu rero ibyo bishoboka gukemuka abantu babashije gushyira imbaraga ku bigomba kuganirwaho kuruta ku bantu bicaye muri ibyo biganiro urabona nk'ubu bo baravuga yuko bazaganira ku bibazo by'umutekano ubutungane demokarasi leta ibyo byose mu masezerano yarusha ya simu kuta kima kunyani mnani zukwezi kwa mnani sinibuka mbombi hivini ndo pyo sivari gani yo na na chini ba kimomore kwa bisikiramu ahu gobo bakwiye kureba ibibazo bikomeye cyane bitashyizwemo imbaraga zihagije cyangwa zitagize icyo bivugwaho muri amasezerano y'ubushize, noneho akaba ariyo bashingamo ibirindiro, akaba ariyo baganiraho cyane cyane kurusha biriya bya demokarasi n'umutekano n'ubutungane, bakaganira kuri ibyo bibazo bivugwa bitera umutekano no kutatuma demokarasi ishinga imizi mu Burundi, kandi bitewe n'Abarundi mbere na mbere, ariko bitewe n'ibihugu bimwe na bimwe byo mu karere n'ibihugu mpuzamahanga.
Bwana niko yagize hari ikintu asorejeho avuga ngo hakenewe mekanizme de suivi, ni ukuvuga gukurikirana uburyo ibizava muri ibyo biganiro bishyirwa mu bikorwa umunsi ku wundi. Ese ubona kuba iryo kurikirana ritarabayeho mu biganiro byashize ari byo bishobora kuba byarabaye intandaro y'ibibazo Abarundi bashobora kuba bari mu bungubu?
Nibyo rwose, kuko masezerano y'amahoro ya Arusha y'Abarundi bafite igika cya gatanu cya nyuma kivuga kubyerekeranye no gushyira mu bikorwa ari amasezerano yabo ya Arusha. Noneho hari ingingo eshatu bagomba kureba. Izo ngingo eshatu zirimo ya mbere ivuga yuko Abarundi bakwiye kumva ko bagomba gushyigikira ari amasezerano ya Arusha y'Abarundi, kandi bakayashyigikira kandi bakanayashyira mu bikorwa nabo ubwabo Abarundi bose. Noneho iya kabiri ni uko n'uruhare rw'ibihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari mu gufasha Uburundi kugira ngo ari amasezerano ashyirwe mu bikorwa. Noneho hakaza n'uruhare rw'ibihugu mpuzamahanga bitari byo mu karere nanone kugira ngo ari amasezerano atangirika. Naho rero bagombye kureba kubera ko Abarundi ntabwo bose harimo hajemo Abarundi bamwe na bamwe bagiye badashyigikira ari amasezerano ya Arusha ngo ashyirwe mu bikorwa kubera ko nta nyungu bayafitemo, bagashaka kugira ngo Uburundi buhore kubera ko banga yuko demokarasi ijya mu Burundi. Noneho bo bagashaka yuko bahora mu masezerano muri inkozi za leta zishyizweho zinzwa kimwe arabifitemo inyungu. Hari n'Abarundi bafite inyungu mu gukorera ibihugu bimwe by'amahanga aho gukorera Uburundi nyine.
Kuri telefoni turi kumwe kandi n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Ladislas, mwiriwe neza. Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyane giza n'intererano. Twiza turakurikirana haba ku mbuga cyangwa mu makuru mu dushyikiriza ibiganiro byerekeye guhuza Abarundi. Ese twibaza ibibazo impamvu umuhuza adashaka kugenda direkte nyine ku kibazo nyamukuru, kuko kugira ibiganiro byose byafite n'uko habaye iyo nyangwa ry'ibyiga shingiro akoroda Arusha byose bikagenda bigana muri iyo nzira gutabaho haba mu uko dufite ekonomike gasanga igihugu kimeze neza bikabigenda neza. Nashaka kubaza abo batumiye bo usanga aringira ngo iby'amategeko babizi cyangwa nasi bishobora kuvuga ko genda gute kugira nyine ibingire mu biganiro nyezina ngo bahinde gusubira kuvuga ngo ayandi makuru y'ukwiza, kandi hariho impamvu nyamukuru yatumye muri kreze.
Urakoze cyane Ladislas. Reka dufate na Anselme. Anselme, mwiriwe.
Mahoro.
Ikibazo cyawe?
Jewe ni mutuno dutatu nobaza.
Oya, duhe umwanya ikibazo kimwe gusa, dufite abantu benshi kuri telefone.
Ego, mbega ni kuki bashoboye kugira ibiganiro inshuro zingahe bakavuga ati bagiye badasezeranye mu bisanzwe nta programme bafise? Mu gihe yabanza kubungiriza ubwa mbere yababajije ati ku mpande zose ati ubu bakagenda bari burabe ikibazo nyakibazo, ubu urabona usanga ibintu bigoye, urumva abantu bicwa kubera bizanye no kutumvikana kw'ibyo bintu. Nibaza ko programme bayifise boja ku kibazo nyezina kikava mu nzira.
Urakoze cyane Anselme. Reka dufate na Patrick. Patrick, mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Ikibazo cyawe?
Bose tubazo nka tubiri.
Kimwe gusa nicyo dufata, dufite abantu benshi kuri telefone.
Merci. Mbo akabazo no kwibariza nyakubahwa umutumire. Ese nyakubahwa umutumire, uriko uraraba uyu munsi hari icyo n'ibyo bijyanye biri ko biraba hari icyo wokwizeza abarundi bize bijyanye ko hari icyo bizovamwe murakoze
urakoze Patrick Dr. Gasana Ladislas Nanserime ahanini baravuga ngo kuki umuhuza atajya ku mpamvu nyamukuru yatumye Uburundi buri mu bibazo burimo ubu ngubu bakavuga ko ari uguhonyanga amasezerano yarusha
nange nabasubiza nti kuki leta y'Uburundi ikajya ku kibazo nyamukuru ngo gishirishe ku murongo w'ibibazo bigomba kwigwa muri iriya nama kuko mu ngingo mu gika cya gatatu cy'amasezerano y'amahoro yarusha y'Abarundi hari ingingo ya cyenda na article ingingo ya cyenda ivuga ngo ibibazo biboneka mu karere k'ibiyaga bigari n'ibibazo mpuzamahanga bishyize ingaruka ku Burundi no ku Barundi iki nicyo kibazo bagize kuki batagishyira ku murongo w'ibyigwa kugira ngo bakibye hari no mu gika cya kane cya gatanu aho bavuga yuko nabivuze ko Barundi bose bagomba kumenya ko amasezerano y'amahoro yarusha ari ayabo bose kandi ko bagomba kuyashyira mu bikorwa ko nta mugombe kuyitarura n'ibyo bagomba gushyira ku murongo w'ibyigwa niba bice ku ruhande niba hari igihugu runaka cyo mu karere kirimo kibavangira kibatera ibibazo iwabo niba bishyira ku murongo w'ibyigwa babyize kuko ariko bimeze niko kuri umva rero nta kibazo babikoze batyo abagenzi bacu nk'uko babivuze icyo kibazo nyamukuru akaba ari cyo kijya ku murongo w'ibyigwa ntacyo kijya kukivuga kuko icyo cy'ukuri naho rero umugezi wacu wabashije kuko ari cyo mwabizeza ko amasezerano azagerwaho ngewe mbona azagerwaho kuko Tanzania izi neza ibibazo by'u Burundi irabizi n'abarundi bazi ibibazo bafite by'ukuri leta irabizi n'abari mu opozisiyo y'u Burundi nabo barabizi bazageraho babikweho aribyo baganira kuko bose babizi
dokiteri ikindi kibazo abantu bakunze kuvuga cyangwa se gikomeje kwigaragaza ni uburyo umuhuza akwiye kwitwara kugira ngo uruhande urwo arwo rwose rutamubona nk'umuntu ubogamye hari abavuga ngo hari gitutu akunze gukura kuri leta y'u Burundi imusaba ko hari abantu atatumira mu biganiro hanyuma na leta y'u Burundi rimwe na rimwe ikavuga ko ashobora kuba afite igitutu cy'amahanga amutegeka uburyo agomba kuyobora ibiganiro nk'umuhuza icyo gihe wifatute
ugomba gukora uko ushoboye kugira ngo wumvishe abo ugomba guhuza yuko nta kubogamiye ukabereka yuko kandi kuko agomba kuba nta kubogamiye ugomba kuba wizewe na bose kandi ugaragara nk'umuntu uzi ibibazo byabo byose bigaragara ko ibibazo byabo ubizi ukaba usobanukiwe mu mizi n'ibibazo abantu bafite ukaba mu gihe uri umuhuza ugomba kuganira na buri wese ku ruhande rwe ariko ntube maneko w'umwe ku wundi ukaganira na buri wese ukumva buri wese icyo avuga ariko ntuge kukibwira uwo bahanganye mu biganiro ugomba kumenya impande zombi aho usiganisha icyerekezo usiganishamo n'uburyo waziganishayo ukaba ku murongo wo hagati ukajya ubakurura ubaganisha mu murongo wo hagati ari wo murongo ubereye u Burundi n'abarundi bose noneho kandi ukareba abashobora kukononera ibiganiro niba ari abanyamahanga bashobora kubyivangamo bakajya kongorera uyu cyangwa uriya ukaba ufite igihagararo cyo kwiyama abo bantu baza kukuvangira batuma iyo zirushaka kuganishamo ibiganiro by'abarundi bo baza bakavuga ati hariya bagasa nk'abyonona babagira inama zitarizo nkumva rero ibyo ngibyo rero umuhuza keza mukapa arabishoboye kuko ibibazo abizi kandi afite ubwitonzi bumuziho azabishobora mfite icyizere nk'uko mugenzi wacu yari yabitubagira ati hari icyizere yuko bizagira icyo bigeraho ngewe mbona kibazo bizagira icyo bigeraho intangiriro iteka irarushya ariko bazagira icyo bageraho nibajya ku bibazo nyamukuru bibanga abarundi aho kuvuga ngo bagiye kuganira ngo kuri demokarasi kiriya kibazo cya demokarasi barakiganiriyeho usomye n'amasezerano yarusha banakiganiriyeho neza cyane ikibazo cy'ubutungane ibyo byose barabirangije ahubwo nibarebe uruhare rw'akarere uruhare rw'amahanga mu kwivanga mu bibazo by'abarundi kugira ngo bikwasha gushyira ariya masezerano y'amahoro.
Ahane naho duheraje ibiganiro byo kuri no saha. Mwakoze kudutega amatwi bagenzi, ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mubandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru hano kuri radio Ijwi rya Amerika. Murakoze.